VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Shuti bavandimwe mwiriwe neza mu munyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
hariho kibazo kicanye n'amahera gene wabigisha prime des enseignants yo prime rero Reiteri amwe aratora agashira mu mufuko wiwe hanyuma kaduha imisigazo
abigisha abandi bari ko barakora ku kazi abigisha 10 nibo mbora bahagaze hanze icyo nagaye nuko abo bari mu 10 n'ingo bagize yegere kandi ketije banyandikiye atabya yegere bashizemo
abo ni Sezibera Leopold hagarariye abarimo bigaragambya muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo mu Burundi undi mwumvise ni Sirabahenda Gordien umuyobozi w'amashuri muri komine Busoni ni mu ntara ya Kirundo iyi nkuru amwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya muri aya makuru yacu yibanda ku Burundi mugume kuri radio yanyu Mu gihugu cy'u Burundi harimo kwegeranywa imfashanyo zigamije gufasha abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bogarijwe n'inzara mu ntara ya Makamba mu manuko bw'igihugu hamaze kwegeranywa amatoni arenga 11 y'ibiribwa inkuru mugezweho na mugenzi wacu Fidelite Ishatse
Ayo matoni arenga 11 y'ibifungurwa yigenje 26 agize intera ya Makamba abanyamakamba mu kugira batange izo ntererano bavuga ko bitavya kamo batewe Uyurumwe baterereye.
Vernere yasoye itangazo bafashe bene wacu bo mu Kirundo bari mu bihe bibi babatewe n'inzara. Bacha batanga amakomuniki yo mashengero ku mashuri no ku mazone barashira n'amafishaje. Nk'iwacu twatanze imyimbati n'amashu, ari abandi batanze biharage, baratanga amatomate.
Bamwe abanyamakamba twaganiriye bavuga ko batanga izo mfashanyo gushaka kandi kumwe wese atanga icafise. Ahani nifashanyo zatanzwe zigizwe n'ibifungurwa bibikika n'ibiharage ibigori imyumbati yifu hamwe n'amavuta uwo bishitse agatanga n'imboga zifa n'ingoga basha bazigurisha hanyuma amafaranga avuyemwo bagaca bagura ibyo bifungurwa bidapfa Makamba na Kirundo n'intara zibiri zikure na kure imwe imurara ku Burundi yindi nayo ikamumanuko hagati izo ntara zibiri hari bimetero birenga amajana 2 Iko rero batanze ifashanyo zijya mu Kirundo hari abatarahonyoza ikirenge batubwiye ko mu kwitanga bakurikiza umwibutsa y'Ikirundi bavuga ko ineza yitugu yindi
Cye gituma ndumvise umutima wo kubafashya bwo yitwara haruye turiko tuyitegereza turashobora kubona yuko ni munsi n'abanyakirundo ejo nitwebwe abanyamakamba ubwa ntidusaba ngo bitube ko hari gihe bishobora gushika uno munsi abanyakirundo bagakira natwe tukashikirwa sanga abanyakirundo bari bagize natwe umutima wo kudufasha
mu Kirundi ngabane bagize ni izuba ryatsi gihe kirekire nini wakizi barikorera kigiye kire ryarenze gihe ryahora ryakira imvura nko babunze imvura mu Kirundo nini wacu imvura yabuze umva nkuko bijya bibabereye hariya natwe yashobora kudushikira kadufasha abandi cyo gituma tuza kwitanga
nkuko baheje kubivuga ikiriye n'icyoroheje abanyamakamba mwaka wiri muheze ku ruhande rumwe iyo nta yahuye n'imvura gisegenya zononye imirima zigatwara amazu kundi ruhande naho haje uruzuba gonona imirima ibyo byose rero byarakoze ku mwimbu w'abarinyi bamwe bamwe byongeye hari abanyagihugu twaganiriye batubwiye yuko bitagikunda ariko bafungura gatatu ku munsi kubera ubukene bw'ifungurwa tubagije uramata b'intera y'amakamba gadi ni ukuri ko nyagihugu arongoye bashobora kuronka ibyo batanga n'ibyo basigarana yatwishuye ko abanyagihugu arongoye baziganije umwimbu baronse n'irima riheze
twebwe makamba ntiharagera yaho twifuza gufashwa kuko enye n'icyubahiro mu gica cy'u Burundi yateye akamo yuko twemiriza bene gihugu ntibasesagura umwimbu bari bimbuye mu gatasi gahita ni ukuvuga rero umwimbu ntabwo bawusesaguye barawubitse umva niwo wowe umva ariko baratura ko duke duke bazana bya dufashisha abandi ariko uruzuba ruriko ruraka n'ubu imvura yari yatasuye hirya y'ejo gatoyi mugabana ko esuye meze nk'isubira hejuru bateye ibigori yuko bemera nk'ibigo makuma ariko turizeye imana ko umwanya n'umwanya imvura ishobora kugwa
subwambe ntiya Kirundo ivuzwemwo inzara yamanaho biruko mbere y'imyaka 2000 iyo ntarigeze kuba ari kigega cy'igihugu mbere gushika nano mangu bigo cy'u Burundi hari ibiharage byitwa kirundo imakamba Fidelite yashatse icyo gya Amerika.
Urakoze Fidelite yashatse kuri iyi nkuru. Tuve mu ntara makamba tujye mu ya kirundo. Bamwe mu bigisha bo kwishuri ryisumbuye rya komine Busoni bahagaritse akazi bashinja umuyobozi ko adakoresha mu mucyo imari y'ishuri no kutabaha agahimbaza muski icyo bita agashirukabute kabagenewe nk'uko ngo bisanzwe bigenda. Mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze yakurikiranye inkuru.
Imbere y'umutaga kuri uwa mbere abigisha bagera 10 bari bicaye imbere y'ibiro by'umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya komine Busoni. Bose bigisha mu bisata by'inyuma y'amashuri shingiro. Ivyatumye bafata ingingo yo guhagarika akazi byose bihagaze kwitunganywa nabi by'amatungo y'ishure. Sezibera Leopold aserukira abigisha bahagaritse akazi ku ishure ryisumbuye rya komine Busoni.
Hariho ikibazo kijanye na komite y'abavyeyi delegateri yishingiye iyi irarenza imyaka yategerezwa kumara yamisanzwe n'umwaka umwe hanyuma bakongera bakatunganya amatora mugabo uyu ariko ayatwara komite y'abavyeyi ntigeze atogwa. Uyu rero twibaza ko ari wafadikanya na delegateri mu ari kuko hariho kibazo kijanye n'amahera genewe abigisha prime des enseignants. Iyo prime rero delegateri amwe aratora agashira mu mufuko wiwe hanyuma akaduha imisigazo ko turavye amahera yategerezwa ku guhabwa umwigisha dusanga arenga kure niyo ayo aduha.
Muri uko gutunganya nabi ubutunzi bw'ishure abigisha bagiriza umuyobozi ko ivyo yimbuye mu mirima y'ishure atahana iwe kuri ivyo bakongera ko amafaranga bari hishwa mu buraro bw'abigisha.
Ikindi nacho hariho ibicanye n'imirima ya hano ku ishuri iyo nayo iravamwe byimbugwa bitari bike hanyuma vyose delegateri agatwara muhiri wiwe. Zihome mwigisha abamwo kandi wese ategerezwa gutanga 5,000 ku kwezi kuri chambre imwimwe ariko turavye ukuntu ayakoresha urugero bapfa ko tukamubwira zarushirishe ko akanka ama toilette araziba tukamubwira yakoresha kanka ntituzi neza iyo mafaranga yashira.
Abo barezi bavuga ko bahisemo guhagarika akazi kuko umuyobozi w'indero muri commune atihuse kumviriza ikibazo bafise kandi bari barakimutuye bati umwanya ubari wo wose boca basubira ku mirimo mu gihe umuyobozi w'indero bituye kuva kera yo bumviriza. Donald agezanire arongo ishuri gisumbe rya commune Busoni ntitwashoboye kumusanga ku biro vyiwe ariko twakiye turonka umuyobozi w'indero muri commune sirabahendagorugiye yagirizwa n'abahagaritse akazi ko yatevye kubumviriza avuga ko ikibazo akizi ariko yabwijwe rya Amerika ko ihagarikwa ry'akazi ryakozwe na bamwe mu bigisha ritakurikije amategeko.
Abigisha abandi bari kubarakora ku kazi abigisha 10 nibo mbona bahagaze hanze. Icyo nagaye nuko abo bari mu 10 n'ingo bagize yegere kandi ketuje banyandikiye atabya yegere bashizemo uko yaba imvo yari yegere ubwo nyine bukeye naca ngenda gusa banyandikiye banyereka amakenga bafise bakoresha amakenga nabo banza kuyaha iminsi ukabanza ukatohoza ikintu kimwe kimwe ko kimeze n'abantu bake 10 bane bakora igisha 10 n'abantu bake kandi ubundi buzi bwose bwora kogo nibyemwe ntiyemwe mategeko kuko iyo bari banyandikiye kete rya mbere iyo baca banyandikira irindi ati tuzuhagarika akazi guheri itariki gushikiriza ihinya aho ibintu byakwagiye mu n'amategeko.
Umuyobozi w'indero muri commune Busoni avuga ko arara abonanye nabo bigisha n'umuyobozi wabo kuri uwa mbere nyene.
Umuyobozi yagiye umuyobozi w'indero mu ntara gutora amafaranga y'abakubutsa kivi uyita mu gifaransa bavacateur ndamurindiye umuyani yaza turicara hamwe turayibazo twishura sibazo bigoye cyane gose ndazoze gutora umuti iratora umuti ndosaba naje baze kumfasha abankuriye ngo ndi ndafise umwizi kuza gutora inyishu ko nibazo bidahambaye cyane gose.
Umuyobozi w'indero muri commune amenyesha ko uwo mubonano wagiye urasiba kubera gufatirwa n'akazi kihuta. Asoze ravuga ko ivyo guhagarika akazi by'uno munsi byahuriranye nuko uyu munsi yari yateguye kubonana n'abamwituye mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio ijwi rya Amerika tugenoneho mu ntara ya Bujumbura. Hegitari zirenga 50 z'ibiti by'inturusu bimaze gufatwa n'udukoko twonona ibyo biti mu gihe cy'amezi abiri muri komine Mutambu y'intara ya Bujumbura. Ibyo biremezwa n'ushinzwe ubuhinzi muri iyo komine ya Mutambu. Inkuru mu ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Asha imikaratusi ntifashe neza cyane kuko hariho ubukoko bumeze kujya kwinda ubusanga bwaragiye kugitibuka kijya bukakijya usanga
Bwo numwe mu barimye bibiti by'imikaratusi bo muri komine Mutambu iri mu bumanuko bw'intara ya Bujumbura uwo murimye abakomutumba gomvyi avuga ko ubwo bukoko ubangamiye ibiti na cyane cyane z'imikaratusi arahize igihe kitari gito hatunga imana Jean-Claude yabwiye ijwi rya Amerika ko batuye akama bajejwe intwaro none atakirakorwa kugira ibyo biti ntibigenda kagirire
bwa bageje intwaro ngaha mu komine basanzwe babize kuko ahose impande y'ikomine barabona yuko ibiti byumye nka ku paruwasi hose ibiti byarumye aho cyahoze usanga ibiti byarumye mbere bigiye kuronka gahengwe gatoyi aho imvura ikwiriye kubera bwarameze nk'ubuva ko bukebuke ariko nubundi urabona yuko bukiriko kuko nubu naho cayo udubona bukugiye ko
ujejwe igisata cy'uburimyi muri komine Mutambo Ndikumana Jean Marie Vianney aremeza ibivugwa n'abanyagihugu kugwa ubukoko buriko butema butongora imirima y'ibiti na cyane cyane imikaratusi
ubwo bukoko babwita ngindazi ibiti imikaratusi ubununuza amazi ari mu giti cy'umukaratusi hanyuma kikuma nico gitumana ku misozi bitime ngo birakokotse abiyarahungurutse bikabenje
ubwo bukoko bufata burya ibiti byose by'imikaratusi
oya turabye nkaha muri komine ya Mutambo iwacu kenshi hakunda kufatwa ibiti by'ibirundi byakera ibiti by'amasarinya n'ibindi usanga bidafatwa
murimye hatunga imana Jean-Claude avuga ko igiti na cyane cyane cy'umukaratusi arico cari kibatunze hatunga imana n'abandi banyamutambu asaba ko hogira igikozwe vuba kugira ubwo bukoko butuzwe
nuko ibiti birahona kandi navyo byari mu biti bidufasha kuba tubayeho aho umuntu aba yabirimye kuko yabyikora ko cyane ego atagikozwe ngo batugarukire ko barabe icyo kwica ubwo bukoko igiti cy'umukaratusi kirashobora kuhona kubera ubwo bukoko
Ndikumana Jean Marie Vianney wajejwe igisata cy'uburimyi ku rwego rwa komine Mutambo avuga ko babonye ubwo bukoko bace bimenyesha mu biro by'uburimyi n'ubworozi ku rwego rw'intara Ndikumana yabwiye ijwi rya Amerika ko ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bwemeye kurondera ubundi bukoko bwohonya ubwo bundi bwateye asigura ko babonye ko hamwe bukoresha imiti yo gupompa ataco boshika ko kandi ko bosanga bahoneje ibindi binyabuzima
batubwiye yuko hariho ubundi bukoko batumye buzotuma bugizonda muri Afrika y'Epfo nire twatuburindiriye kuko twasanze yuko tubiravye bakoreje nk'imiti uravye n'imikaratusi yigera ntibishoboka yuko bopompa kandi aho bopompa hariho ibinyabuzima byopfa byinshi nico gituma rero turindiriye ubwo bukoko
mwavuze yuko hari amahegitari amaze kononekara amahegitari angana gute
twebwe bwa mbere mu ntango twe twatanze mu burimyi n'ubworozi yuko hari hegitari zishika 30 ariko ubu zariyongeye naho tutarasubira kugira inventaire nubwo turabona ko byiyongeye rwose arenga nk'amahegitari 50
ubwo bukoko buriko burahonya ibiti vy'imikaratusi buranibonekeza mu makomine ya Mukike Mugongo Mangana Nyabiraba aha n'urubibe niyo komine ya Mutambu nk'uko makuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu begereye igisata cy'uburinyi n'ubworozi mu ntara ya Bujumbura bivuga umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'uburinyi n'ubworozi Salvatore Sindayihebura avuga ko ubushakashatsi bukibandanya kugira haboneke umuti wohonya ubwo bukoko atazi n'ingaruka mbi zibaye ku bidukikije muri komine Mutambu y'intara ya Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
muri isanga Muri usanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Tuve mu Burundi noneho tugaruke inaha. Tuvuge ku matora ya perezida yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ukuntu isimburana ry'ubutegetsi ritegurwa. Mugenzi wanjye Frederic Nkundikije yatumiye Bwana Nyangoma Leonard, umukuru w'umugambwe CNDD mu Burundi, aratangira avuga isomo rishobora kuva mu butegetsi buhererekanijwe neza.
Kuri ibyo icigwa twokuramwo turavye nyuma y'amatora, hanyuma uyu umutunzi cyane Trump ahejeje gutsinda, nuko imikomo ibitutsi batukanye baciye babyibagira. Kandi cyo nokubwira cyambere coco nta ziga byinshi buduha kuravye amahiganwa yabo byari bitutse gusa. Ni gake wumva bariko baravuga imigambi, uwu avuga umugore, uwundi avuga ngo wewe wari ibyo bibi nibi nibyo wivye yogomba akavugwa. Ariko igihambaye nuko abantu benshi bibaza yuko Trump ari gikoko, atajya gushobora kuvugana neza aganira na Obama, umuperezida wa mbere w'umwirabure arongoye igihugu cy'igihanganye cya Amerika. Benshi rero bibaza yuko bitajya gushoboka, ariko yaracunye aranemera yuko azojya arahanuza perezida Obama, aranemera yuko imigambi amategeko amwamwe yemejwe ku ndwaro ya Obama yuko azoyubahiriza, cyane cyane rya tegeko rifasha umunyagihugu muto muto kwivuza, umunyagihugu w'umukene. Naho aja ahinduka Trump ujawumva ahindutse, ejo avuga ibi bukeye akavuga ibindi, ariko twizere yuko ibyo yemanze byinshi azobikora. Ariko nk'ibi cyokuvuga ngo nta muyisilamu azosubira kwinjira muri Amerika abikure, nk'uko nibaza yuko na Kongere y'abarepubulika itazobimwemerera. Ibi byo kubaka impome y'ukwizibirira ko ega atagasohotse ntakinjira, bo ibyo batuze byinshi ntibabiyora hanze ngo bihugu mu bindi bihugu wagomba bitanatunze nka Amerika yizibiriye ko naho ngende ubutunzi bwabo buzosubira inyuma.
Nyagomwa mwavuze ko tacigwa butanga kuko bashikirije amajambo ika yo gutukana nkuko mwabivuze, ariko ikigwa gihambaye nuko nkuko mubizi mu bihugu byinshi byo muri Afrika iyo abaprezida babisikanije bamwe baricwa bahorwa byimvire bya politiki canke bakicwa nabo basubiriye, ico si kigwa buhakura aho ubona ko abanyapolitiki batumvikana ngaha batiba magashira inyungu igihugu
imbere muri Amerika. Ivyo baramaze kubimenyera naho abatora yabo ingene agenda jewe tugira ngo birashimisha yuko ari demokrasi y'ukuri, ariko bo nyene barabyumvikaniye ko bagakurikiza amategeko uko bayumvikanye, aho nibaza yuko atari bibi. Naho tubona vyinshi mu mategeko yabo kugira ngo demokrasi tibatare mu gihugu cyabo byo hindugwa vyinshi sindokwirirwa ndabigaruka ko abandi Amerika nibo babizi bo nyene. Urabona nk'umuntu wose amajwi menshi muri Amerika ndatsinda, uravye ingene baharura bati naka yatsinda. Hari abantu benshi badashobora gutora, uravye ibyo kugura bashika 11 ndetse baba bageze gutora badashobora gutora ngaho
11%
cumi n'umwe kwijana ibice cumi n'umwe kwijana badashobora gutora kubera ibi n'ibi n'ibi nibaza yuko sisteme yabo itubatse neza ku bijanye n'amatora ariko igihambaye kuko bivuze nuko ubutsinzwe yemera ko atsinzwe naho tubona muri no minsi bamwe hariho abanyamerika bashavuye kubera cancane hari bumbu birabura n'abandi bari mu ibarabara bagubiye banka uyuko batemeza yuko Trump yatowe
mu kanya gatoye cyane rwose nashaka mu gihe cyo mutubwiye mwebwe haraheze nk'amezi atanu mu byago eka no mu biganiro mwagize muvuga ko Trump yari gutsinda nk'uko mwabikurikiranye ariko abantu babahinga mu byerekeye gutohoza amajwi bose ngaha muri Amerika basa n'abayihenze kiretse bamwe yamwe wabigenje gute kugira ngo ubone ibindi ibintu abantu batari kurabona kirana nko mu Burundi bo kwita umupfumu
cyane ha ibinyamakuru byinshi bikomakomeye ku isi izo bita Le Monde Diplomatique hariho Africa Zi hariho abahinga bakunda kubyiheza ukabona ibyo bavuga cyane ku matora y'icyo gihugu iyo gize mu matora urana n'igihugu gikomeye cyane ku isi abantu bose bari kwikirana kuko intwa biragira ingaruka ku bindi bihugu byo ku isi rero uko twabibona jewe natangiye kubibona ubwa mbere maze kubona ujya mutama niwe jewe narishigikiye ujya mutama sendeze niwe yegereye abanyagihugu ntibakunda abanyagihugu yari afite programa abanyamerika batamenyereye byo bita dogoshi imwe kuri iprograma igiye mu ngiro yofasha abanyagihugu benshi cyane abanyamerika rero byaragaragara yuko bashaka izindi ntwara atari izo ako kagwi twokwita rugarishi igizwe n'abarepublike n'abademokrate bamaze imyaka n'imyaka bisangije ubutegetsi bashaka iyindi mvugo kuko abo bamaze imyaka babatwara b'abademokrate cyangwa abarepublike nibibuza yuko ubutunzi bwabo busubira inyuma babandanye batera ingwano basomborotsa ingwano ibihugu mu bindi bihugu hanyuma hakaba ubusumbane hagati bimwe bita inegalite hagati y'abanyamerika ariko urabona nka Trump yaje avuga afise iyi mvugo cyo kimwe na Sendezi imvugo yindi
tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Si Alex mwiriwe neza?
Mwiriwe ndamuka Fred ndamukije n'umutumire.
Arakumva mwiriwe neza duga ku ijambo ikibazo cy'umviro.
Yego ndafite ikibazo tubiye ko Frederic.
Yego.
Bwa mbere nabiye mpera ko badasanze ku bintu kuri ndagaye ku nyamamazi yakiraho ngamwe tatu mu za Amerika ari naco umutumire yahereye ko nk'intangamarara.
Ego
rero nagashaje nashaka kumubaza igihe bari kare bamaze yarumvise ziya mvugo na nyine yabivuze ariko nje nagomba kumushimikira kuri kuzo abanyamerika bunini bafatira ko no kuvuga amajambo nk'akarore kuri ya gihe ama FBI yarenganya Clinton ko hariho ama email ashika ama 350 biba bimurega mugabo icyo gihe twarabonye yuko bakibivuga babivuze yari Clinton ari kwiyamamaza ubwo nyine amajwi yacakoroka mu ntara arimo twarabonye kandi Donald Trump nawe yagiye kwiyamamaza Hillary Clinton akavuga amajambo yerekeye yamutama Trump naho Trump amajwi yacagabanuka nyine bakumubaza nti mbega murazi nyine abanyamerika bafata ingingo bafata ingingo bisunze bafite ibyemezo bifashe cyangwa barafise nabo nyine zimwe twokwita ibishonjo icyo ni kibazo cya mbere kibazo cya kabiri nagakumubaza nti muri Amerika Donald Trump yaratsinze ariko hari imyerekano mu bisagara bimwe bimwe rero nkibaza nti mbega ko bari kwagira imyerekano mugabo umukandida wabo Hillary Clinton yababwiye mu ijambo yafatije ko buha akaryo umutama Donald Trump agatwara ubu imyerekano izohera ryari cyangwa ninde azobahinyisha.
Ego murakoze Alex, reka duhe ijambo Samuel hanyuma turasaba mucya ntayinyangoma asubirize rimwe abashinga ntaye sina Samuel. Samuel mwiwe neza?
Ndabaramukije cyane mu ndamukize n'umutumire.
Narabumva duga ku ijambo.
Ego jewe ndiko ndiyumva amatora yabaye muri Amerika kabisa twese yaradutangaje kubera ko ugerageje kuraba usanga Trump nawe nyine ubwiwe ntiyarazi katsinda kubera ko harageze igihe kungukara mu menye mbona yuko yavuze yuko atazokwemera ivuye mu matora kiretse atsinze bisigura ko nawe nyene atarazi gashobora gutsinda kandi urazi ibintu byagenda bivugwa
Awarabo jenga jenga ukiti chwe na wana yuko adashwara gutsinda kujama higwe menshi twaca tuyaha ujya mu fasoni none nkacagomba gukeza cyane Barack Obama ko umunsi wa mbere numva bakora babonanye bakavugana neza ko byantangaje cyane kubera ko abantu benshi bamaze kuba kondi baza kona na Obama yarashigikiye uwo mu mugambwe wiwe hanyuma none akaba yemeye ivyavuye mu matora umva nuko bakeza abazungu n'ukuri hari ikintu baturushije cyane hanyuma ikindi naco nagomba kubaza mbega abo bantu bari mu myiyerekano wabavuga babagi bari mu myiyerekano bishimikije iki kuko amakuru tuguma twumva turumva ko atamuntu avuga ngo amatora yaribwe
murakoze Samuel reka duhe jambo cyane nyangoma giri cavuze kutashikijwe na Eli Alexi na Samuel
mvuna
amajambo
deka mbeze kuri ibi nakurikije byo kwa Alexis n'ibyo kwa Samuel bihakwa gusa ndetse umpaye akanya
yego uvuna kwa majambo ariko
nivyo yabivuze igihe Alexis bari ko ari yamamaza ni bimwe ndetse na jewe ntashimye cyane harimo ibitutsi byinshi byo kuvugana biraba ngene umuntu abayeho ari haba mu rugu iwe cyane cyane nakavuze iki gitutsi hanyuma bakaca bagisasiriza mu binyamakuru wahura uwundi amajwi yiwe akorotse hariho uwundaho nyine Trump yatsinze nk'uko mwabivuze hariho abaciye batangura kwanka ivyavuye mu matora batemera yuko ngo Trump ari perezida nkuko Samuel abivuze ati none ko badahakana ko yatsinze bagomba gushika kuki nsa n'uwari yakivuze kuko nacishuye kuri icyo kibazo icyo bagomba gushika ko ntibazo muza kuba perezida icyo bagomba gushika ko nuko ibintu bimwe yavuze nuvuga ko ndetse ari iterabwoba yaravuze yuko atamwisiramu azosubira kwinjira muri Amerika yaravuze yuko agiye kubaka uruhome yambara ibirometero 3000 hagati y'igihugu cya Brazil nawe n'ubugira ngo rwariho ufite hafi ngira ngo Frederic Ngirabizi ibirometero 1400 we ubwo ruhome ruzotwara amafaranga menshi cyane n'ahavuga ngo azorihisha abanyagihugu bo muri Mexique kandi nabirabure barafise ubwoba kuko avuga yuko buca yirukana nyambare miliyoni 3 ngo z'abantu baje binjiye muri Amerika bidaciye mu mategeko aho cyane cyane abirabure nibo birabateye ubwoba abayisilamu birabateye ubwoba ubu rero bariyamamaza kugira baguhe ka sopo ntazahirahire ngo ashire mu ngiro iyo migambi
uwo ni Leonardo Nyangoma umukuru w'umugambwe CNDD mu Burundi wavugaga ku matora y'inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije ikiganiro muri Isanga ku ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835
Shuti mwese mwakomeje gukurikira ibiganiro byacu ibyo twabateguriye kuri isaha naha bihumurije nkamboneka aho akanya ko gushimira engineer badufashije ku buhanga bw'ibyuma Thomas Blondet yari kumwe na Innocent Kimenyi wadufashije gushyira hamwe ibiganiro no kubibagezaho kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi mwizina rya bagenzi banje mbashimiye mwese kuba mwakomeje kudutega matwi mugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro byanyu bya radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.